bandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Miriwe neza nshuti muteza amatwi iganiro vy'ijwi rya Amerika ni Samira ni Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda turi kumwe mu biganiro vya rino genekerezo muri studio ya 18 muri kumera Jewe Diane na Hazwe ndongo ibiganiro vy'ino mwanya
udukoresho ubugize na waradusize mu ishure nk'ibitabo ugasanga abandi banyeshure baje kutwonona kubera ingorane z'uko hatugaye
imvuri goye dusanga mu ishure dusanga tuma turiga tutanguye gutotora hindura ibibanza mu gihe cyashobora kwikisha neza kubera iyo mvura yabaye nyinshi mu ishure kusanga twiga neza
uyu aba ni bamwe mu banyeshuri bo kuri lycée communale ya Gisagara iri muri commune ya Gisagara nyene y'intara ya Cankuzo mu Burundi bavuga ku birasi bigiramwo umwaka w'ishure mushasha ugiye gutangura bitarasanurwa iyo nkuru iri muzo tugaruka ko mukanya mugume ku ma radio yanyu ariko imbere iyo nkuru nje ku masonga n'izindi ndabafitiye harimo politike yo mu Rwanda niyo mu Burundi mbanze ndabwire muri make ku mushikiranganje wo kwivuna abansi hano muri Leta Zunze za Amerika James Mattis amenyesha ko Amerika itigeze ihindura umugambi wo kuganira na Korea ya Ruguru ni nyuma yaho Perezida Donald Trump atangaje ko kuvugana bitakiri inyishu ivyo rero James yabivuze mu gihe yariko arishura ku bibazo kijanye n'ubutumwa bwatanzwe na Perezida Trump buciye ku rugaga rwa Twitter mu gitondo cy'uno wa gatatu kubijanye n'ibitero vya misile balistike Korea ya Ruguru iheruka gukora mu gihe abahinga bavuga ko abategetsi bakoresha imvugo zihushanye Sarah ajeje kumenyesha amakuru mu biro kwa Perezida Trump yavuze ko atagihushane na kimwe kirimo kandi ko abantu bibaza ko Perezida Trump ariko aravuga kujanye no gukoresha ingufu za gisirikare atobikora atisunze abantu bamwe bamwe harimo General James Mattis abategetsi mu gisirikare cy'Amerika n'abandi Benjamin Netanyahu umushikiranganje wa mbere wa Isirayeli yagirije imenyesha makuru mu kuvuga ko bimuremenhaniriza amakuru ajanye n'amatohoza yo kujya ibiturire Netanyahu yabwiye abanyuranyi biwe kuri no wa gatatu kw'inkuru z'ibinyoma zagwiriye akavuga ko atayindi ntumbero atari ukumwagiriza ibinyoma no kumuremeka inkoni ishushe gusa Netanyahu aregwa kuba yarakiriye utuganuke tw'abatunzi mu buryo butabereye hamwe no kuba yaragerageje gukoresha amategeko mu ntumbero yo kwima isoko bamwe ariha abandi ivyo birego byose Benjamin Netanyahu arabihakana yamara ntibimworohiye muri kino gihe wahoze ari umuyobozi w'abakozi havuga ko yiteguye gutanga ivyabo na kuri ivyo birego bimuriko gucyo ubutungane bwikorera tugarutse aha muri leta zunze ubumwe za Amerika leta zunze ubumwe za Amerika imenyesha ko iriko irakora amatohoza ku bitero vyahitanye abanyagihugu bikozwe n'indege za gisirikare ca Afghanistan nk'uko vyatangajwe n'umwe mu basirikare ivyo bitero vyatangajwe kuri wa gatatu igihe indege z'ingwano za Amerika zarasa ahari abarwanyi b'aba Taliban aho bari binyegeje mu buseruko bw'igisagara ca Logar abanyagihugu ho muri ako karere babwiye amenyeshamakuru ko ico gitero cahitanye abantu 20 harimwo abana n'amakenyezi yamara abategetsi wa Afghanistan ntibemeje ko haraba hasize ubuzima abategetsi bakavuganya buna ko abantu bashika ku 10 ariyo bakuye muri ako karere bakomeretse cyane bajanwa mu bitaro aho bagiye kuvurirwa Radio ya Amerika mutwumva kuri FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2 mu Burundi no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo kubatwumva muri kugataka ku Rwanda mutwumvira kuri FM 104 n'ibice 3 mushobora kandi kumva iganiro vyacu muciye kuri ruga rwa internet yacu ariyo wezi 3 akaburungu radio yacu vewa.com na kuri ruga rwa Facebook adresse yacu ni vewa radio yacu ikiganiro ni wanyu mu ntara
Nikiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Iwanyu mu ntara.
Nakajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba ni kambi kugira yagira abantu ko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Iwanyu mu ntara. Ni cyanyu.
Nongere ngire mwiriwe perezida w'igihugu cy'u Rwanda Paul Kagame hayejeje gushikiriza ijambo leta nshasha yaraye ashinze nyuma yaho atanguye kurangura amabanga yiwe nka leta nk'umukuru w'igihugu cy'u Rwanda Murantunga umunyamakuru wacu Asumta Kabuye ariko arakurikiranira hagufi iyo nkuru mu kanya turamugaruka ko atubwire neza na neza ico perezida Paul Kagame yagibwiye abagiye kumufasha kuramutswa ico gihugu ariko imbere ko tumwakura tubaze tunyarukire gato mu Burundi hari namashinga amateka ico gihugu ihejeje kwemeza umugwi uzokwiga ibiri muri raporo iri mu mugwi w'abahinga ba ONU bajeje gutohoza kuvyaha byabaye mu Burundi kuva muri 2015 umunyamakuru wacu Eroje Werikaneza nyarukiye mu kigobe ahakorera inamashinga amateka y'u Burundi Eroje mwiriwe
amahoro neza Diane
iyo uwo mugwi wemejwe n'abashinga amateka bangahe
Omugwe mejwe n'abashinga amateka 86 bari bahimitavye ibikorwa by'umunsi 86 nta numwe yawuhakanye canke ngo areke kugira icyo uvuze ko
hari impamvu bavuze bemeje yuko bagiye gutanguza ayo matohoza
no kuvuga Diane kuva ku munsi wejo abashikira nganje babiri uwagateka kazi na muntu hamwe n'ubutungane bari batumwe ko ni namashinga amateka mbere w'umunsi w'ubutungane yasubiye kuko ibikorwa by'ejo bitari byarangiye imbonyamukuru nuko ina mashinga amateka igiriti kuva mu 2015 twabonye amaraporo yagiriza leta ya Burundi ibyaha byagahomera bunwa yagiriza inzego z'igihugu kuba zarahohoteye abantu bati ubu rero nk'abaserukira abanyagihugu dukeneye natwe gufata mu minwa iki kibazo uku kwagirizanya kuri hagati ya leta y'u Burundi n'aya mashyamba mpuzamakungu turabe iby'ukuri tubivuge hanyuma ibinyoma nabyo nyene tuvyiyamirize niyo ntumbero nyamukuru cyane ariko rero Diane ngarutse gato abashikira nganji mu byo bishyuye abashinga amateka berekanye mbere nk'uwa gatatu akazi na muntu Martin n'abandi yamaze kuja mu bikorwa by'u umugwi wa gatatu akazi na muntu mushyamba mpuzamakungu hari i Geneve avuga ko mbere amaraporo ya leta bayashyikirije mugabo uwo mugwi n'abawugize ntibashima kuyafatirako yagize ati tusomye raporo nshyashya nta kintu na kimwe cyahindutse ugereranije n'ibyari byanditswe kuva mu 2015 ataba abantu nta yindi ntumbero bafise atari ugushaka ko ya sentare mpuzamakungu mpanabyaha yira SPI yugurura amatohoza ku Burundi ati nta yindi ntumbero bafise ariko rero abashinga amateka nabagira bati reka natwe tubyitohoreze tubirabe ukuri tugushyira habona ibinyoma nabyo nyene tubishyira habona niyo ntumbero nyamukuru
Eloge uyo mugwi uzogizwe n'abandi
uwo mugwi ugizwe n'abashinga amateka 12 bafise ikiringo cy'amezi atatu kandi inama nshinga amateka ivuga ko igiye guhagurukira ibi bintu ku buryo atakindi kintu kijyanye n'amaraporo kizosubira mu nama nshinga amateka ibyo kwagirizanya hagati ya leta n'amashyirahamwe mpuzamakungu cyangwa ibihugu Burundi bwagiye butunga agatoki yuko bufise uruhara mu gushaka gutembagaza inzego z'igihugu no guhungabanya umutekano w'igihugu yuko bene ayo maraporo inama nshinga amateka izosubira kuyakira kugira ngo igire icyo yavuze ko inayige ko ingo izo tuzaku yakira mu gihe umugwi utazoburangije igikorwa cyawo mu mezi atatu duhereye mu kwezi kw'icyenda guca twinjiramo
abagi mu namashinga amateka ndiko mvuga ya migambwe itandukanye irimo namashinga amateka bose barimo muri uwo mugwi ubwoko bwose bwakurikije
uwo mugwi uraserukiwe nk'uko inamashinga amateka y'u Burundi nubwo hari bo mu mizero y'abarundi barimo batavuga rumwe n'ubutegetsi hamwe n'umugambo ku butegetsi CNDD-FDD ari nawo mu namashinga amateka ufite abantu benshi uwo mugwi userukiwe na bose mu bagize inamashinga amateka y'u Burundi
urakoze cyane gose Eloge Werikaneza iyo nkuru turaza kuyigaruka ko handi hato makuru yacu ari imbere
urakoze nawe Diane
tuve ngaho rero mu kigobe akore inamashinga amateka y'u Burundi duce dukubitira i Kigali ku mugwa mukuru w'u Rwanda umunyamakuru wacu Asumta Kabuye turi kumwe ku murongo wa telefone Asumta mwiriwe gute ngaho mu Rwanda twiriwe neza twaramutse neza perezida Paul Kagame nuko ahejeje gushikiriza ijambo leta yaraye ashinze mu ijoro ryakeye iyo leta imbere kutubwira ivyo yababwiye igizwe n'abangahe
urakoze cyane Diane leta imaze kurahira ibintu n'abaminisitiri 20 n'abanyamabanga ba leta bageze kuri 11
perezida Paul Kagame yababwiye iki
Perezida Paul Kagame nk'uko yari yabisezeranije ejo arahiza Minisitiri w'Intebe yari yavuze ati ijambo nyamukuru nzaribabwira uyu munsi maze gushyiraho guverinoma hamwe na Minisitiri w'Intebe yagarutse ku kintu cyane cyane gikomeye cyo kunyereza amafaranga y'igihugu avuga nyine yagarutse cyane ku bantu batwara ibintu bya Leta ariko ntibahanwe uko bikwiye. Perezida rero yagarutse ndetse yagiye anavuga abaminisitiri mu mazina yabo aravuga na Minisitiri w'Ubuhinzi n'Ubworozi ati mugomba gukora cyane ubwo wenda hari yagarukaga ku byagiye bitambuka wenda nk'imisaruro itarageze neza mu bihe bitambutse. Yavuga Minisitiri w'ibikorwa remezo aravuga ati mugomba gucunga cyane ibikorwa remezo bikorerwa abaturage. Atanga urugero ati ntabwo byumvikana ukuntu ahantu hateganywa umuhanda wa metero esheshatu noneho wo kugira ngo wa muhanda uze ari metero esheshatu ukaba nk'akayira gasanzwe k'abaturage. Anagaruka no kuri Minisitiri w'Ubutabera avuga ati abantu bose batwara ibintu bya Leta bagomba gukurikiranwa nta mananiza agiyeho bose bakabigaruza. Ubwo Perezida wa Repubulika yongera no kuvuga ku kintu cyari cyavuzwe izo bavuga ku byerekeranye n'ubukungu bw'igihugu kuri raporo yarasohowe n'abantu muri igihugu bavuga ko abantu batishyura imyenda baba bafashe mu mabanki babaye benshi cyane. Perezida avuga ati aba bantu batishyura imyenda baba bakuye mu mabanki nabo bakwiye gukurikiranwa bakagarura amafaranga baba bakuye muri za banki.
Ego nuko rero Assumpta Kaboyi nawe urakoze kuri iyo ncamake udushikirije nawe turaza kongera tugukenere makuru yacu yo hanyuma kugira ngo utubwire ibirenge ibyo tubariye. Ijwi ry'Amerika isamiri ni Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Ikiganiro iwanyu mu ntara nyezina mu gihe hasigaye indwi zibiri kugira ngo umwaka w'ishure mushasha utangure mu gihugu cyo Burundi. Amakenga ni yose ku banyeshuri bo kuri lise communale ya Gisagara, yo lise kabiri muri commune Gisagara nyene y'intara ya Cankuzo. Impamvu rero ayo makenga hari nuko ibirasi bitari bike atamijyango n'amadirica bifise mu gihe umwizero wari wose kuno mwaka uzotangura byarasanuwe kuko bari barashikirije ayo makenga. Abayaze n'ijwi rya Amerika babwiye umunyamakuru wacu Raisa Liliane inamahoro muri ako karere ku kwigira mu birasi bitugarwa aramananiza. Reka dukurikire ino nkuru yaduteguriye.
Amashuri agera kuri munani yo muri komine Gisagara yubatswe n'abanyagihugu niyo gushika ubu atagira amadirisha, imiryango hamwe n'intebe zo kwicarako. Ikindi nuko hari n'ayatarashigwamo ibibaho hasi naho akaba ari ivu gusa. Naho biri uku abanyeshuri babaye baratangura kuyigiramwo mu kurindira ko ashigwamwo ibikibuze. Yamara muri iki gihe buca batangura ishure bavuga ko amakenga ari menshi yuko bagira basubire kwigira mu birasi birangaye nka mbere. Aha ni mu gihe muri bino biruhuko bari biteze yuko ari ibikorwa byo gusanura ayo mashure bizokogwa. Perine Ndayishimiye n'umunyeshuri kuri lise communale Gisagara avuga ingorane bagira.
Twese abanyeshuri umuyaga urahuhuta kubera tatu yo turi imiryango nayo udukoresho ubugize na waradusize mu ishure nk'ibitabo ugasanga abandi banyeshuri baje kutwonona kubera ingorane z'uko hatugaye cyanke naho ugasanga kubera amashuri aba yuguruye nk'abana baje konona mu ishure.
Aba banyeshuri bayaze ijwi rya Amerika bigana ko basamara kubera bigira mu mashuri arangaye. Cize Nestor aje mu mwaka wa kabiri w'igice cya kabiri cy'ishure shingiro nawe abandanya avuga ko biba ngombwa ko azarahindagura ibibanza kugira kurikire ku kibaho.
Mvuri goye idusanga mu ishure dusanga tuma turiga tutanguye guturahindura ibibanza mu gihe cyashobora kwikisha neza kubera iyo mvura yabaye nyinshi mu ishure gusanga ntitwika neza. Uri kuriga turaraba ibintu n'ibindi umwe ngo uri hanze ntushobora kwiga neza. Uburyo dukunda gusamariramwo mwigisha ariko arigisha turabona nk'ikintu bakirenganye ku nzira ugaca uraba ati icyo kintu kirenganye ni giki. Ibintu n'ibindi kubona bikuma birengana kubera ubona twicaye turi benshi mu ishure uri kurandika ntushobora kwandika neza no kufata amanote ntushobora kuyafata neza. Turasitana ko amwe amwe urava ko atakwicara nk'ahandi ko cyagucaye nk'akabushize harya ngo uricaye ko urafata amanote kubera wabuze ukuntu wo kwandika.
Si abanyeshure gusa bahagaritswe umutima no kubona amashure y'abatasanuwe. N'abavyeyi bavuga ko badahumurizwa naho abana babo bigira. Prote Nkurikiye ni umuvyeyi w'abana batatu kubwiwe naho barungika ku ishure ibibasamaza biba byinshi bigatuma n'ubumenyi hamwe n'umwimbo bazana biba bidashemeye.
Amashure tufise mugachimi kumugateke imbeho yo mukwa mbere urumva kibabaza urumva ni hanze si shure rikwije byankenego nico gituma urumva abana niyo tubarunka ku shure ngo baze kwiga ntibiga kubera bacha basamara none umva mu gishingo yari kwiga acabona hanze igiciyeho kubera hatugaye umva kumbure ntabajejwe kwigisha bacayibona ko hayi kindi yasamariye ataravye kurubaho
abanyeshure cyo kimwe n'abavyeyi babo barafite ico basaba bajejwe igisata c'indero muri komine
tusaba gira neza yuko tugarukira kwa ayo mashure nyene akamera neza ibiyo n'inzugi n'udushure tumeze neza eregano ni nkatwe duheza tukaza turigira mu amashure usanga mwale y'inkibi classe mobile ivyo usanga nyene mengo ni ngorane
twosaba yuko moturosa ivyo bikoresho bimwe bimwe bya bikeneye ku ishure kwaduha intebe zikwiye bitadukoresha n'ibitabike cyane nko mu ishure nka twegwe turiga muri post of namant bashobora mu ishure basanga tufite bitabo bibiri bitatu na turi abanyeshuri bose basante urumva ariko ivyo bitabiko bitakwiye yuko twiga neza mwigisha arigisha atabitabo dufise gusanga ntitukurikirana neza mu ishure
Mu buyobozi bw'indero muri komine Gisagara bamenyesha ko muri rusangi amashuri atangorane nyinshi afise mu bijanye n'inyubako Alexi nta ukuriryayo umuyobozi w'indero muri no komine ahamagarira abanyeshuri n'abarezi bo ku mashuri acibonekeza mutunenge kubandanya bihangana bakaba bariga uko vyahora mu kurindira ko komine igira icikoze biciye mu migambi yayo y'iterambere
ari gihe ubaka amashuri kubera ubwishi bw'abana cyangwa bashira mu mashuri akabariga amaze kuba ashira muri baho n'intebe hanyuma akaza barashira ku bukebe kubera ko ibikorwa by'abenegihugu usanga baza barabikora bukebe umugabo umwana akaguma muhira abari kariga kugira twoherereza abana ntibafata urugendo rwa kure mu mugambi wa komine wa amafaranga 500 rutanga fonik itanga hari amashuri azo kubakwa ndetse n'ututu wasuguma tuzo kubakwa ku mashuri amwe amwe ayandi badushaba barandirira umugabo barakora kwa sindo bakora hanyuma basubira abagiye intwaro n'abenegihugu bandanye babitegura n'abarakora mu kurindira ko nawe washikirwa n'uwo mugambi
amakuru tubandanya dukura mu buyobozi bw'indero muri no komine amenyesha ko mashure acibonekeza mu bihadze anina akaba ari ishure ryo mungwa mu rugunga mwigerero na rata ya mbere hamwe n'iya kabiri ibintu bikaba biruko mu gihe bitegekanijwe ku mwaka w'ishure w'ibihumbi bibiri na cumi n'indwi ushira ibihumbi bibiri na cumi n'umunani uzotangura itariki cumi n'imwe ukwezi kw'icenda uyu mwaka muri komine Gisagara mu ntara ya Cankuzo Kaiseri Liliane Inamahoro ijwi rya Amerika
Harakoze Raisa Liliane Inamahoro icuka siciza hagati y'abanyagihugu muri komune Bukemba intara ya Rutana baronkejwe inka n'amashahamwe abashigikira mu byiterambere hamwe n'abatazironse abatazironse bati byari bitegekanije ko inka zizokunguka muzozi duha abazironkejwe nabo bati bitungwa byacu naho bija Alain Yvira iradukunda niyo yadutegura ino nkuru
Benshi muri abo banyagihugu bemeza ko bagenzi babo banse kubaha ku nka zivyawe nifashanyo y'inka za kijambere bari bahawe nabo ku mutumba Kabanga abo nabo bavuga ko agashavu ari kanini kuko vyitwa ko banyazwe izuba riva Calixte Nkunzimana numwe muri abo banyagihugu ababazwa nuko umubanyi wiwe yarenze ku masezerano
kare urabona mu gutanga inka barazitanga bahereje ku mutumba nk'abantu bangahe batatu cyane bane zimaze kuvyara agaca bara abandi basigaye batarose bahereje uwundi umwundi umwe tukaguma zigwira uko nyine byaragiye biracika kuko urumva naje ntarose urumva nsindoroka kuba ba nk'ubu mu bar ofise mu bisanzwe no kubera ndoronka mu bandi nkashikirwa naje nkaro naje ndose nk'uko rero ubundi adutera ubukene nyene kuko icyo umuntu abandi barose nawe nturonka urumva ko nari ngo arashobora ko ari ubukene buhari izo nka zirafasha rwose zigafasha n'abandi natwe twari gukeneye kugira tuzironke byari byiza naje nari nkeneye ko nuronka naje nkaronka ntajya amase naje ndayibona mu rugo nkabona nkaryohera
mu banyagihugu baregwa ko babaye budashitse ico bari basabwe co guha abandi bari kumwe ku ntonde zo guhanahana ku nka za kijambere bisigura ko bitabavuye ko Merkiade Nzinahora numwe muri bo
harabuze ubwatsi ama mbona itangwe kugwara iragwara cyane mbona ko yo hava ina inamfira ko ndahitandatu no gukenura inkenye gihe bo yindihisha norange ndabigenza nange ndabigenza hanyuma cyo bovuga ndahora ngene tuyi ndayira nta ko uko byayimeze niko no vumva ntakundi abo tutigeze twokorera nabo ahubwo ico no vuga nibasubire bakamba kambe barabe nabo babahe ico no bahanura cambere nuko bo banze kwitonda bakarondera ubwatsi kwanze nibwo nabonye ari kibazo
kugivyo ico kibazo gisa nuko kiriko kirafata ya mbere mu gutitura umubano mwiza hagati yabo banyagihugu nkuko makuru dukura muri bo avyemeza Consolate niyo nkuru aha aratubwira uko ibintu vyifashe
oya ni tworohe kandi tutarose natwe tugera ino saha imyaka ibiri iraheze tano mararonka na kimwe acha habi njyana nyene izo njyana ikintu zihabana none tuzoguma twidoka nyene gusaba biserukiye bonge nko gukoranye nama two kivuga tukagiserura tukavuga ati ariko ni twarose hariho nuwavuze ati ubu tubabonye no kuza turapompa ngubuki intuzenye kirorina akacapompa mu bwatsi bwiwe hagiye kwahira kicagipfa ningorane nyene zituruka kuri aho hantu yaba nawe yari yararose baba bakundanye ntangorane ziba zihari ubu rero ugiye kwahira hari gihe ubishikano haye zazindi zikacazipfa none wumva atari yanjyane no kwicana wumva atari ubwicanyi buba buri muri babandi
ku ruhande rw'abajejwe intwaro muri komine Bukemba bahamagarira umuntu wese afite ico kibazo cuko mugenzi we atigeza muha inka yungutse kubitura hakiri kare Charles Bizimana umunyamabanga wa komine Bukemba aratubwira ikigiye gukogwa
ibitungo byatanzwe ku banyagihugu inka za kijambere bahagana ibintu bita chaîne de solidarité aho kokorera mugenzi we ugasanga iyo nka aca yikorako arayigurishije kayigurisha mu kinyegero iyo nka yigiye akagirire ikagurishwa ntibimenyekane hageze umwe razika kuzokorerwa abimenye aca yitura intwaro akaraba ukuri ko ntahiriha mu wundi buryo kugira ngo wa wundi yaziga kokorerwa ntasubira inyuma mu iterambere turaga ico dukoze kugira ngo ntibitere ingorane ibari inka rusangi rirumva bagurishije ibitari gwiwe aho gure kuriwe kuyikorako nuwo aba yaramaze kokorerwa kuko ibari gwiwe ni gitungwa ciwe arashobora kucikorako abo bene igihugu tubabwira ko bitura intwaro cije intwaro kugira ngo aho gateka kabo ni gahonyangwe bwa rubusuma bukabije nacho gituma dusaba yuko umwene igihugu yoshikirwa n'izo ngorane kw'igitungwa ciwe cariwe cane canyurujwe canke banse kumwokora kandi biri mu masezerano yoca yitura ubutungane
ikindi abajejwe intwaro babandanye bamenyesha nuko uwo bizokwankako ashumbusha mugenzi we mu kumuha inka yo korora azokugwa burundu ku rutonde rw'abahabwa imfashanyo iyo ariyo yose igenewe guteza imbere abanyagihugu bakabona kwiyongingo izofasha hagati y'abanyagihugu mu kudahemukiranira igihe cyose babahaye imfashanyo bategerezwa gusangira hagati yabo mu ntara ya Rutana mu bumanuko bw'u Burundi Alain Yves Irankunda ijwi rya Amerika
Murisanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika
kandi mu ntara y'Amuyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura
Ingende hano Kampala Uganda.
Jende mu gisagara cha Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru.
Hoye muri leta ya Colorado leta z'Ubumwe za
Amerika. Mbanje kuramutsa abatumire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika huri hose haba kuri radio kuri telefone no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze uraritswe buri munsi saa 10
Ijwi rya Amerika turiko dusa nk'abasozera ikiganiro cacu inkuru yo mu ikambi imwe nuko abanyagihugu abakiri bato abarundi bahungiye mu ikambi ya Mahama iri mu gihugu cy'u Rwanda baheruka kurunka inyigisho kuvyerekeye inkino bemeza ko biko bibagirira akamaro mu majejwe inkino muri RCR wabona ko bizotuma inkino zitera imbere muri ayo makambi muri iyo kambi ndetse no mu kibano cacu cabo Ndezire Hatungimana umunyamakuru wacu mu Rwanda niwe tubaza ino nkuru
Kuruno wakane ni inyigisho zari zigenewe abajejwe inkino mu makambi y'impunzi atandatu ari mu gihugu cy'u Rwanda basozera ivyigwa bari bamaze mu minsi izo nyigisho zateguwe n'ishyirahamwe HACR kuko rimaze kubona akamaro k'inkino mu nkambi Protogene Ngwaniye ajejwe igisata cy'inkino no gukingira abana muri iryo shyirahamwe amenyesha ko mu nyigisho zabo bibanda cyane cyane kuhara bw'inkino mu mpunzi bongera biga ingene abakora izo nkino bo kingigwa.
Aya mahugurwa twayateguriye aho twita les animateurs sportifs, twibanda kuri siporo muri rusange, ya siporo gako dufite ibintu bikeya, ntabwo dufite les infrastructures zihambaye, kubera ko muri infrastructure nkeya dufite dushobora kuzikora sha igikorwa kandi tukagera ku ntego yacu. Ibyo twibanzeho cyane kuko siporo yacu ntabwo ari gukora siporo, gukora siporo gusa ugataha, tugomba kuyijyana na kote iri psychologique igomba gufasha umuntu kuva ku rwego rumwe akagera ku rundi, ku buryo ashobora kuva mu bwigunge, ubwigunge amara kubuvamo akabasha kwiteza imbere, agatangira gutekereza uburyo yafatanya inkambi, twava mu nkambi tukabasha kwiintegra muri komunote dufite.
Abo baronse izo nyigisho babona ko zigiye kubagirira akamaro gakomeye, kuko hari ibyo bahora bakora kandi bitajanye n'ici impunzi ibikeneye. Mbogo Alex ajejwe imisore n'inkumi zikina volleyball izera ko abajejwe bagiye kuhungukira byinshi.
Baratwigishije ingene twobana n'abavyeyi babana, tumenyereza ingene twobana n'abana tumenyereza. Ubusanzwe baratwigishije yuko umumenyereza atari umuntu ahurira ku kibuga gusa n'abajejwe kumenyereza, ariko afise n'akanya yoje no gubasura muri kominote aho baba muhiri wabo, agasura umwana, agasura n'abavyeyi bakayaga ku ntumbero umumenyereza afitiye umwana wabo.
Muravye ivyo mwahora mubigisha mukara n'ivyo mwizino munsi, hari ikintu abana bagiye guhungukira?
Sinkekeranya yuko abana bagiye guhungukira ikintu. Nk'akarorero notanga nuko mbona yuko abana bagiye kuhamenyera ubumenyi bushasha, haba mu bijanye n'inkindo twara tubamenyerezamo cyane n'ibijanye no gukundana hagati yabo.
Namunezero na Deja jejwe gisata cha basketball arizira ko inyigisho ya Ronse zizomufasha kuba hafi y'abana jejwe gusumba uko yahora.
Amahugurwa yanyunguye ikintu kinini, ntegerezwa kuja gusubira imahama gufasha abana, kuko abana mahama nibo bageramiwe cyane.
Ugiye kubafasha iki?
Giye kubafasha kuvyerekeranye no kubakura mu bwigunge, ndabashira ahantu hagutse kugira ngo bave muri ubwo bwigunge. Tuzogira entrainement nyinshi, tugume duhura tuvugana twibuka n'icya dukuye mu gihugu cyacu. Tuzogira ibiganiro byinshi kuko twavuye mu ntara zitandukanye, tuzogerageza tuje hamwe tuvugane turabe icyatumye hirya no hino, kuko mu nkambi ya mahama hari abantu benshi bahunze bitandukanye.
Abantu bose bararekuriwe kwitabira inkino nk'uko amategeko y'ishyirahamwe mpuzamakungu rijejwe inkino ku isi CIO abitegekanya, n'impunzi zidasigaye inyuma. Tarsisi Harerimana akurikiranira hafi ibikorwa by'iryo shyirahamwe, akaba yari no mu batanga izo nyigisho, amenyesha ko ugutegura abajejwe inkino mu makambi y'impunzi ari igikorwa cyiza cyane, kuko bizotuma abafise ubuhinga baronka akaryo ko guhiganwa n'abandi.
Abatete batari bake baremerewe kuja muri izo nkino babicishije mu mafederasiyo y'ibihugu by'abakiriye, babicishije mbere no muri makomite national olympique. Ubu rero imigambi ya komite international olympique na ONU iremerera abo bakinyi, iremerera abo bantu bose bashobora gushika aho bishikanye b'impunzi ko bashobora kuja mu mahiganwa yose akenewe. Ibyo rero nibyo tubona ko biriko birashyirwa mu ngiro, biricagoranye. Mu nkino zabereye iriyo bari bakiri bake, ariko twibaza ko mu nkino zizobera Tokyo mu mwaka w'2020 abakinyi abaserukira impunzi bazoba ari benshi muri ayo mahiganwa, murazi ko baca bakoresha idrapo ya CIO.
Mwamenya ko izo nyigisho abazironse ari 98 mu makambi y'impunzi 6 ari mu gihugu cy'u Rwanda, 17 muri abo bakaba bavuye mu ikambi y'impunzi z'Abarundi ya mahama. Desire Hatungimana, Kigali, Ijwi rya Amerika.
Urakoze Desire Hatungimana, no kuri we duce dusozera ikiganiro cacu wanyu mu ntara. Ariko imbere ko duhana gahindukira, no wibutsa amajambo make yuko mu gihugu cy'u Rwanda perezida waho Paul Kagame hajeje gushikiriza ijambo mu kanya kahera guverinoma yaraye ashizeho. Iyo nkuru turaza kuyigaruka ko makuru yacu iyo hanyuma. Mu Burundi naho mwavyumvise, inama nshingamateka y'u Burundi hejeje kwemeza umugwi uzokwiga ibiri muri raporo iri mu mugwi w'abahinga yakozwe n'umugwi w'abahinga ba ONU bajeje gutoha kwihuza ku byaha byabaye mu Burundi kuva muri 2015 muti bazokora iki bajejwiki ni makuru yacu yo hanyuma Diane Nahazwe mari kumwe kuri micro na Innocent Kimenyi yari muhinga bw'ivyuma afatikanije na ingenieur Justin twese tubifurize kururanirwa mu banyu no mu vyanyu urutonde rw'ijuru rya Amerika rurabandanya ariko igihe c'isaha 10 muze kuba hafi mwumvirize ikiganiro muri isanga igihe c'isaha 12 turaza kwashikiriza amakuru avugwa mu Burundi igihe c'isaha 1 n'igice naho namakuru arambuye avugwa ku isi na cane cane muri Afrika muranigwe rero